Ijwi Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro neza nchuti, mwe kumenatuko migani rovya ino genekerezo, hano mwesti ya chumi numunani jugi Amerika risamira na Washington DC, mukirundi ni Kinyarwanda, mwri kumena jowe diani na hazwe, ndongo ibigani rovya ino mganya.
Chana so, nza kuwele, nhawarawala kufise, nhawidanda zuwa visho wala kushikino kuko, ata modo kisho wala kuhashika, kusumira kule, kushadusumi hizi imzi.
Hama, tukachinanu vujo, vujo tulangula, kuko vujo tulangula tubiza na kumitwe.
Aba ni bamwe mu banyagihugu mu zone ya Musigati na Muyebe turi muri commune Musigati nyene y'intara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi baravuga ku kibazo c'amabarabara mabi ariko arabavunira amaboko imugongo iyo nkuru turayigaruka ko handi hato hagataho agateka kamenyesha makuru karaho nyanzo bikomeye muri 2017 muri rusangi 65 baragandaguwe abarenga 50 bagigwa imbohe abarenga 320 barapfunzwe hari nabandi batazwi iyo barengeye turabigaruka ko muri kino kiganiro mugume hagufi ya radio yanyu. Imari muna mashinga mateka i Uganda ku myaka y'amavuko umukuru w'igihugu cha Uganda atorenza hamwe n'imyaka y'ibiringo by'umukuru w'igihugu zarahagaze bukwi na zarahagaditse bukwi na bukwi kuri no wa kabiri nyuma yaho umwe mu bashinga mateka avuze ko yabonye umusirikare aje agana ingoro bari barimwo ibyo byatumye haba imigumuko hagati y'abashinga mateka n'igipolisi cina mashinga mateka abashinga mateka bari ko baharira kwitegeko rishobora guhindura imyaka y'amavuko umukandida matora y'umukuru igihugu adakwiye kurenza kugira ngo yemeregwe kwitoza itegeko mu gihe yo kwemezwa ryo ha uburenganzira perezida Yoweri Museveni kuzongera kwitoza amatora yo mu mwaka w'2021 abashinga amateka batabwa rumwe na leta hamwe na bamwe bo mu mugambwe uri ku butegetsi ntibashigikiye iyo nteguro y'itegeko izimpari rero zarabaye no ku munsi wa mbere aho bamwe mu bashinga amateka baterwa mu rwinshi no gukubitana barakubitana intebe bigatuma mukuru n'amashinga amateka Rebecca Kadaga ahagarika abashinga amateka batandatu. Abategetsi bo mu bihugu byo mu buraruko bwa Afrika batangaza ko igitigiri kinini cy'abanyamahanga bagiye gufatanya n'umuhari wa leta ya Islam mu ntambara muri Syria na Iraq batahutse mu bihugu byabo ariko bagikorana n'uyo mugwi iterabwoba. Abategetsi bafise ubwoba ko abo batahutse bariko bategura kugaba ibitero by'iterabwoba mu mezi ari imbere bakoranye n'umuhari Al-Qaeda usanzwe ushinze imizi muri Afrika. Indongozi z'umuryango umwe bwa Afrika zikeka ko abanyafrika bashika ku 600 barwanye intambara ku ruhande rwa ICC basubiye mu bihugu byabo canke ataruko naho bari mu nzira batahuka. Abahinga bakurikiranira hafi ico kibazo bakemeza ko abo barwanye bose batazosubira kurwana kuko ngo benshi bo baramaze guta ivyizigiro abandi barasubije ibigwanisho hasi ariko kandi ngo benshi muri bo bazobandanya ivyo bikogwa ibishobora kubangamira umutekano wa Afrika atoko wa rusanzwe wifashe. Nyuma ya leta zumwe za Amerika izibiriye integuru y'itegeko ryari rigamije guhakana ingingo ya perezida Donald Trump kuri Yerusalemu ku munsi wa mbere mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano hati hatuma ku inama ya bose ya ONU kuri no wa kane gutora kuri iyo ngingo ibyo byashikijwe n'abadiplomate bo muri ONU abatumye ko iyo nama ya bose n'ibihugu bya Yemen na Turukiya ku izina ry'umugwi w'ibihugu by'abarabu n'ishirahamwe ry'imigenderanire y'abaislam mu ndwi heze abakuru b'ibihugu bari kiye muri iryo shirahamwe baremeje igice ko igice cha Yerusalemu y'ubuseruko ari umurwa mukuru wa leta wa Palestine bisaba n'ibindi bihugu kubashigikira muri iyo ngingo. Inama ya bose ishamwe mpuzamakungu ONU higizwe n'ibihugu 193 aho itandukanye n'akanama kajeje umutekano nuko atagihugu kimwe gifise ubasha bwo guhagarika itegeko. Nchuti wa kumvirizugi Amerika nongeni ndabahe ikazi kani ndabashimi leko mwadutoye kutumviriza. Radijugi Amerika reumri kumurumba yumvika na kwefe minongchenda na kane niwiche chenda na FM minongchenda na gata anonimiche vili mwurundi nume republiki harani la demokarasia Kongo. Murugwanda tukumvika na kwefe minjana kane niwiche vitatu. Turikandi kuri internet niwezi tatu akaburungu radio atuvewa akaburungu com. Ingurutu watu wabate gurie mafoto numa video mrazi sanga kuri Facebook ya atu aliovewa radio ya atu.
Iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongi ndabahika zemuru no mwaka wa 2017 mwisi yose amenyesha makuru 65 baragandaguwe abarenga 50 bagigwa imbohe n'abarenga 320 barapfungwa bazira akazi kabo hari nababuriwe irengero muri bo harimo murundi Jean Bigirimana yazimiye kuva muri 2016 ishamwe ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporte sans frontières RSF Mumfunyafunyo yakoze ayo matohoza risaba abategetsi n'imigwi igwana korohereza amenyesha makuru mu gawabo menyesha makuru aci Bujumbura iroje wirika neza yacishije amaso kutegeranyo cabo
ikegeranyo cy'ishyira mu ryamenyesha makuru batagira imbibe Reporter sans frontières RSF mu Mfunyafunyo cyerekana ko amenyesha makuru 35 barimo abigenga n'abakorana n'imenyesha makuru bitandukanye bishwe mu isi 26 bishwe bari mu kazi ka misi yose nko mu bitero by'abihebyi cyangwa amabombe 39 nabo baragandaguwe byagambiriwe. Abo bagandaguwe hanini bazize amatohoza ku vya politike, ubutunzi canke ku migwi ya rutura ikora ubwicanyi n'ubusuma bukabije. Muri uyu mwaka wa 2017 ibice byamenyesha makuru bagisugerejwe n'ukwicwa ni 60% nk'uko bisigurwa na RSF. Ugereranije n'umwaka uheze igitigiri cy'amenyesha makuru bishwe cagabanutse ibice 18% kuko 2016 bari 79. Kwa menyesha makuru b'abanyamwuga RSF rivuga ko ribaye ijya mbere hitwa ko hagandaguwe bake mu myaka 14 heze. Ibihugu amenyesha makuru bishwe ari benshi ni Syria, Mexico, Afghanistan hamwe na Iraq. Muri uyu mwaka kandi haramenyesha makuru babiri babuzwe irengero bose bava ku mugabane wa Aziya. Biyongera ku murundu umwe Jean Bigirimana yazimiye ku itariki ya 22 ukwezi kw'indwi mu 2016. Abo babiri baturuka muri Pakistan na Bangladesh. Twese amenyesha makuru bagandaguwe n'abazimiye uyu mwaka hari n'abashika 54 bagizwe imbohe. Iki gitigiri cy'abagizwe imbohe uyu mwaka caduze ibice 4% nk'uko icyegeranyo cya RSF kivyerekana. Naha nyene ibihugu byo muri Aziya cyane cyane y'Uburasirazuba nka Yemen, Iraq hamwe na Siriya nizo birimwo amenyesha makuru benshi banyurujwe. Nka bose imigwi bafise ni iy'abagwanyi canke abihebye nka Daesh. Iruhande y'iyo migwi hari n'amenyesha makuru 326 bari bafunzwe gushika ku itariki ya mbere k'ukwezi. Iki gitigiri naco nyene cyagabanutse kuko 2016 bari 348. Abarenga ica kabiri cyabo bafungiwe mu bihugu bitanu gusa nabyo ni Turikiya, Ubushinwa, Iran, Siriya na Vietnam. Ishyirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe ya RSF ryatanguye kugira bene ayo matohoza kuva mu mwaka w'1995. Ibitigiri z'amenyesha makuru bagandaguwe, abanyurujwe, abafunzwe canke abagizwe imbohe iryo shyirahamwe rivuga ko bishobora kuba birenga. Risigura ko hari uturorero tutari duke muri iyo migwi ritashoboye kuronkera amatohoza yuzuye hamwe n'umuco bihagije rikaba rikibandanya gutohoza. Eroje wirika neza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Eroje wirika neza arakenuye. Abashinga mateka barundi umunamashinga mateka karere ka Afrika y'ubuseruko EALA ntibemera ivyavuye mu matora yugiye kubarongora mu kiringo c'imyaka 5 yatunganijwe kuri uno wa kabiri mu kiganiro bahaye amenyesha makuru mu kanya arusha muri Tanzania. Bavuze ko ayo matora yaranze atakurikije amategeko agenga EAC. Twagerageje kurondera uwogira icavuze muri abo bashinga mateka. Turamukena ariko turaza kubandanya tubarondera. Umenyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru atwibutsa ko ayo matora yagenze.
Ibihugu bine kuri bitandatu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko nivyo vyatoye ubwiye kurongora inama nshingamateka y'uwo muryango. Ivyo navyo no Rwanda ari naho havuye ubwiye kurongora iyo nama nshingamateka Martin Ngoga, igihugu ca Kenya, Uganda hamwe na Sudani y'Epfo. Ni mu gihe ibihugu bibiri Burundi hamwe na Tanzania vyansa kwitaba ayo matora. namatora yafashe ibice bibiri hatoye abagera kuri 36 kuko 18 baturuka mu Burundi na Tanzania bari bakuya karenge mu gice ca mbere umunyarwanda Martin Ngoga yanosa majwi 35 umurundi kazi Leontine Nzeyimana aronka ijwi rimwe nayo mu Tanzania Adam Kimbisa abura numwe amutora abo babiri amazina yabo yagumyemo naho batari bitavye ibikogwa nkuko amategeko yasomwe n'ibiro bikuru vyo nama shinga mateka abivuga atawushikanye ibice bibiri vya bitatu vy'abashinga mateka bose haca haba igice ca kabiri ahuronka amajwi menshi ari wafate ico kibanza vyabaye ngombwa ko ivyo biro bikoresha igice ca kabiri c'amatora kuko atawashikanye amajwi 36 ico gice ca kabiri nico ca haya mahigwe Martin Ngoga yaciye atahukana majwi 33 nayo murundi kazi Leontine Nzeyimana aronka majwi 3 naho atarahari abashinga amateka b'abarundi hamwe n'abatanzania bavuze ko ayo matora atabaraba kandi ko ntivyavuyemwo bitabaraba mu rwandiko abarundi bashize habona bavuga ko icyo kibanza cabwirizwa kuba icyo murundi bitabaye uko kw'amategeko azoba yaho nyanzwe naho biruko ibiro vyo namashinga amateka vyaseguye ko atamategeko yaho nyanzwe kuko habwirizwa kuba ugukura kuranwa nk'uko vyahereye ku gihugu ca Tanzania iyo namashinga amateka ikibaho kuva mu mwaka w'2001 gushika muri 2006 hakurikiye igihugu ca Kenya kuva mu mwaka w'2007 gushika mu mwaka w'2012 hanyuma Uganda kuva mu mwaka w'2012 gushika muri 2017 gucyo kubwo gukura kuranwa hakurikira Rwanda kuko mwanaho bwemerewe mu mwaka umwe no Burundi u Rwanda rwa Paul Kagame rwatanze Burundi bwa Petero Nkurunziza amezi nk'abiri gusa abo bashinga amateka b'abarundi bari bashigikiwe n'umushikiranganji wabo Isabel Ndahayo uwo yasavye ko uko gukura kuranwa ku burongozi bw'inama shinga amateka ya yase kubanza kugasegurwa neza impari zikavaho imbere yuko amatora aba inama shikiranganji nayo yari yaserukiwe yacihanura ko icyo kibazo cohabwa inama y'abakuru b'ibihugu akaba ariyo izo gitorero muti iyo nama y'abakuru b'ibihugu bya yase ni nayo bashinga amateka b'abarundi ba atatse nk'umushinga ntahe yoja hagati kugira ngo ibintu ntibiyangare abandi bashinga amateka nka Peter Matuki aturuka mu gihugu ca Kenya avuga ko atamategeko yaho nyanzwe ku kibanza cari ico Rwanda yibaza ko izo mpari zifatiye ku kutumvikana mu vya politike hagati y'ibyo bihugu bibiri Uburundi n'u Rwanda
kwa sasa hivi katibu mkuu wa jumuiya anatoka Burundi hawezi kuwa mkuu wa bunge pia atoke Burundi
Ati turavye ubu umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Yase mu Burundi urumva ko bose batova mu gihugu kimwe kuko n'inzego zikomeye zose kandi zigiye mu gihugu kimwe ho bingorane zikomeye tuvugishije kuri rero tubona ko ivyo bihugu bibiri byazanye impari n'amatatu bifitaniye gaha mu karere tutabiri Yase ico kibazo kizotera n'izindi ngorane mu iterambere rya Yase
kuharibu biashara ya jumuiya
Martin Ngoga yatorewe kurongora iyo nama shinga amateka ya Yase asubiriye uturuka mu gihugu cy'u Buganda n'umunyarwanda yavukiye mu gihugu cya Tanzania mu mwaka w'igihumbi 1968 aho yahize ibyerekeye amategeko mu nyuma aja kuba umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika mu gihugu ciwe mu ijambo yashikirije amaze kurahira ngo atangure amabanga yiwe Ngoga yashimiye abenshi bamutoye ariko yemeza ko n'abatamutoye bazokorana neza kuko ari uburenganzira bwabo yavuze ko atanguye akazi mu bihe bitoroshe asaba abo bagiye gukorana kwinanata bagashira imbere inyungu z'akarere kose aho gushira imbere inyungu z'abategetsi kanaka canke z'ibihugu vyabo
Ejuge Amerika ikiganiro ni wanyu mu ntara kikaba cibanda ku makuru avugwa mu ntara z'u Burundi n'u Rwanda abanyagihugu bo mu mazone ya Musigati na Muyebe muri commune Musigati nyene y'intara ya Bubanza bari doga ko bashikira ibidandazwa bimwe bagoye ivyo bikava kwikenagi barabara rihuza imitumba yo muri ayo mazone niyo ku isoko nkuru ya commune Musigati umenyesha makuru w'Ijuge Amerika Diane Ndonse yanyarukiye i Musigati maze adutegura ino nkuru
Abanyagihugu bo ku mitumba ihana imbibe ariyo Masare wo muri zone Muyebe na Mpishi wo muri zone Musigati nibo babangamiwe n'ubukene bw'iterambere mu bijanye n'urudandazwa. Intandaro n'ubukene bw'ibarabara rica muri iyo mitumba kugira abadandaza banini banini bakoresha amamodokari bashobore kudandariza canke kurangurira muri iyo mitumba. Aha ni mu gihe ibarabara riva ku mugwa mukuru wa komine Musigati rigarukira ku mutumba Kayange wo muri zone ya Musigati. Ahasigaye ari naho atangurira umutumba wa Mishi uri muri iyo zone nyene utera umanuka ugahura n'umutumba wa Masare wo muri zone Muyebe hagendwa n'abiyunguruza ku maguru. Ababishoboye bashobora kugerera ipikipiki ariko nayone umuntu ayigenda ko ntiyoroherwa agenda arayururuka kuko duce tunini tw'iyo nzira tugizwe n'amabuye hamwe n'udutarugwa. Ibyo bikava hanini ko iyo mitumba igizwe n'udusozi twinshi duhananye tukagabugwa n'utugezi. Ubwo bukene bw'ibarabara buteye ingorane abanyagihugu mu kuronka ibyo bafungura. Aha ni mu gihe bavuga ko kugira ngo bashikire ibidandazwa batirimira ari mpaka bashike ku isoko yo muri komine Matongo yo mu ntara ya Kayanza ihana urubibe niyo komine ya Musigati yo mu ntara ya Bubanza canke ku mugwa mukuru wa komine yabo. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Masare baganiriye n'ijwi rya Amerika.
Turanasonza kubera nta barabara dufise, nta bidandazwa bishobora gushikino kuko ata modoka ishobora kuhashika. Dusumira kure tukaje dusumira izimbe
hama tukakena n'uburyo bw'ibyo turangura kuko ibyo turangura tubizana ku mitwe aragafu ari ududandazwa twose akunyu dusabune.
Babona nk'umuntu avuye muri Masara aza kurangura nko mu Musigati cyabure ibubanza arangura ibintu bizimbye bizanywe n'abandi badandaza, ariko iyo haba hashika umuduga nawe aba yishikira nk'ibyo umbra kugira ngo umuduga uze kubizana bishikane muri Masare kandi agurira abantu ku giciro kizimbutse abantu baronke ingene basuma.
Kuri izo ngorane zo gushora canke kugura ibidandazwa ku banyagihugu, musitanteri wa komine Musigati Nduwimana Jean Bosco abahanura kwikora kuyo bameze bakikorera ku mutwe ivyo bashora canke basuma.
Urumva tabarabara rihari rimeze neza turikora kuri ya nitwe nta kundi mugabo tukabona yuko ivyo twarimye turiko turabijana iyo twashaka kubijana.
Ariko rero aba batwari ibidandazwa bavyikoreye ku mutwe bavuga ko bahombesha kugira bagurishe vuba na vuba babone gusubira inyuma hakiri kare kubw'urugendo rurerure. Uwo mukenyezi duhuri hano ku kiraro cyo kuruza impongora atubwira ko afata urugendo rw'amasaha abiri kugira ngo ashike ku isoko y'Imusigati.
Numwanya ntari muto kuva ngaha gushika mu Musigati nk'urabona nikoreye tuvoka ndatujanye mu Musigati niyanshikeyo n'amasaha abiri ndabyamba nabikoye mbangurisha menshi bana nk'ubwera umutumba nza kuduga nza kumara namaze gucoka njangurisha make make kugira ngo niyorohereze umubiri kubera marari cimfatira mu bintu ncangwara kubwo ubucoke kuko tugurisha ijana n'ijana ahandi hose ngaha kavoka gafatika bakagurisha ijana n'itanu.
Abafite ibidandazwa byinshi bashora nk'ibifungurwa bariyungunganije mu kurondera amakinga ariko nabone ntiboroherwa gushikira isoko kuko urugendo ruba rurerure. Uyu n'uyundi dusaza ahejeje gutekera umuvuko w'amavoka agira jabuke ikiraro cyo kuruza impongora.
Aya ngira ndayatware mu Sigati kandi urabona bisako nshakure nubwo ngira mbohere ku ikinga bisaba yuko nza gushika mu Sigati nk'ubu urabona ubu ni mu masaha 5 ariko nza gushika mu Sigati saa 10 kubera urugendo ari werewe mbura kuma kanyunguruza.
Ucugaruka gihe
garuka mu ijoro nko mu masaha moya
kuvuga iyaba hari barabara rero wahagenda umwanya muto
nahagenda umwanya muto cyane mu isaha imwe cyaburi minota 30 nabashitse.
Aha kandi hari bidandazwa abanyagihugu bo ku mutumba wa Masare byo bateje imbere ariko bidakunda kubwo ubukene bw'ibarabara. Icegera cy'umukuru mutumba Hakizimana Sikeri atanga karorero kibikoresho byo kubaka amazu nk'imbaho n'amabuye.
Kubujya tabarabara dufise nubo bafise ivyo biti ngo satuze nk'urubaho ntushobora kuronka ingene rugenda ibiti bo gira nk'inkwi bakazigurisha kubera ata modoka ishobora gushikino ntibikunda. Amabuye urabona ko ino dufise amabuye twoyagurisha ariko kubera ata modoka ishikino ntibikunda.
Abanyagihugu bavuga ko bagerageje gukora ibarabara ariko ubushobozi bwabo bufise aho bugarukira kukubura ibikoresho bimwe bimwe. Musitaneri wa komine Musigati Nduwimana Jean Bosco arabahumuriza avuga ko kubwo ubutare busanzwe buri muri iyo komine bazobonegwaho ibarabara kubwo abazoza kubucukura.
Murumva rero yuko leta yadushigikira kugira ngo iryo barabara riboneke hanyuma ubwo butare buzobone ingene bugenda butagize ingorane cyangwa imiduga igende nayo cyangwa itembagare. Ni byiza rero yuko iryo barabara ryo kuri byokogwa yaba amasezerano bagiranye na leta hamwe n'iryo shirahamwe boraba ingene mbere y'uko ubwo butare bwimbwa haboneka iryo barabara kira noneho nabo baje kugira ibyo vyigwa baratubwiye yuko bariko bararondera ingene ibarabara ryozoshika aho hantu kugira ngo bazokoroherwe ingene ubwo butare buzoshora kuva aho hantu.
Amakuru dukura hano muri komine Musigati avuga ko imitumba ya Mishi na Masare isanzwe kenye barabara ariyo iri ku butare uranium. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Mukayanza naho abarimyi bo muri komine Matongo bahanzwe n'ikibazo cy'ike na gihunguriro ry'ivyamwa bimbura meze misaga kuri Ijwi rya Amerika Matongo aratubandaniriza ino nkuru.
Abakora ugo rudandazwa usanga banze izo vyamwa byabo ku mabarabara. Bamwe usanga arize bamura mu ndimo zabo, abandi nabo usanga arize barangura. Aha umudugurenganye bace bazana ivyo bidandazwa byabo ku madirisha y'imiduga barondera abo bigura. Ugo rudandazwa rutunze imiryango itari mike, aho usanga abadandaza bafise ivyamwa amabungo, amatunda, imihwi eka n'ibindi. Abo batunzwe n'uwo mwuga wo kudandaza bavuga ko bakora bahomba ngo kuko iyo bataronse ababigura bahitamwo kubisubiza muhira maze bakabifungura mu kwanka ko vyononekara ngo kuko badafise uburyo bwa kijambere bwo kubibika. Bukuru Damiana ati
twe tudandaza utuntu twamwa kwibarabara, utubungo, amatunda, inyungu, udutoke. Nibyo turangura tukirwa twatemera nyo muzakayanza yazabukeye.
Matongo nahinguriro ihingura ivyo vyamwa bikakoramwo nk'imitobe.
Yariho jya mabungo mwibandaga ariko mugabo sinzi ko igiko ariko mugabo nta amafaranga turonka tumerewe nabi gose. Hari gihe twirwa kwibara baratwirwa twishatani kintu na kimwe turonka ko tukavamo tukatwanwa tukadusubiza mu nzu ama tukataha muhira tukongera tukazinduka mu gitero tukongera tukadusohora naho nyine tukabura agafaranga ca twonga tugasubiza muhira ubundi munsi tugaca twirirwa muhira ntage kintu twonka dukwata bironekara bimwe bironekara aha mutundi tukatujana muhira tukatuje turahomba nyine gose mbere cyane.
Aha bakavuga kandi ko ukubura ihinguriro boshoreramwo ivyo vyamwa ari intambamyi kwiterambere ryabo. Abo badandaza bakabona kandi ko ubwo bukene bw'ihinguriro butuma komine yahombera amatagisi yosahirije mu migambi y'iterambere. Uyu munyagihugu Ntirampeba Gamariel wo kumutuma Ruganza ati
intambamyi zihanze rudandaza rw'ivyamwa byacu nuko tumaze kubura amahera nabyo bidashobora kumara iminsi myinshi kubera nta buryo nta mafirigo dufite kubikamo ivyo vyamwa. Cyaduhomba kubera bica bitagarantiye gacye bibora. Ubukene bwo kubura ihinguriro ni intamba myikomeye kuko ivyamwa birashobora gupfa kubera utaronka ihinguriro bishoreramo. Bazoshwiteza imbere kigenda nabi kuko urumva uburyo bwabaye buke.
Bamwe muri abadandaza usanga bashora ivyamwa mu yandi makomine canke mu bindi bisagara. Aha bagashiriza ko bafise amakenga ku mutekano wawo mwibarabara nk'uko bivugwa na Alexi Kwizera atunze no kudandaza ivyamwa.
Amakenga arahari ariko ubonye imodokari wewe ntikikubuza ko wiruka kugira utange abandi ushobore kurondera uwo gushorera ivyo uri kuradandaza. Ariko nibwo buzima bwacu amakenga nayo twovuga ni nk'uko umuntu urabona imodokari je twiruka kurondera abadushorera ivyamwa vyacu kugira turondere ico rirenza. Ariko ivyo hanini vyisanganya umuntu ntavyiyumvira kukubera abafise ikintu angamije kurondera. Hari igihe usanga umushoferi yaje yihuta cyane.
Nubwo atabitigiri batanga abajeje intwaro muri komine Matongo bemeza ko ugo rudandazwa rutunze imiryango itari mike. Alexia Chimana Musanero wa komine Matongo agahumuriza abo badandaza ko hari ihinguriro rigiye gushingwa rizohingura imitobe.
Hano muri komini wacu nta vyamwa bikunda kononekara gose kuko twababariye yuko ari kwibarabara ry'ikaburimbi. Ni ukuvuga hariho uruja n'uruza biragugwa n'ingenzi kandi turiko turiyungunganya natwe turiko turubaka uduhinguriro duto duto turafise nk'agahinguriro gahingura imitobe y'amabungo. Hama n'ubu mbere turiko turiyubakira ihinguriro rizoba ryisununuye turiko twitegurira kuraba yuko n'ibindi vyamwa vyohingura kuburyo mu minsi tuzosanga dusigaye dufise uduhinguriro duto duto dushobora guhingura umwimbu.
Iyo ndongozi ya komine igahamagarira abanyamatongo kuja mu mashirahamwe. Mukamenya ko komine Matongo ari imwe mu makomine y'intara ya Kayanza yimbuka cyane ivyamwa. Imatongo mu ntara ya Kayanza mu buseruko bw'u Burundi, Moise Misago, Ijwi rya Amerika.
Nukoreo nchote wa kunze biju ya Amerika tuiko tulasangawa sozera unonga kawi na chumi nindwi hakawa ichomwa kunze mnikino kigani uchangi mushaka kutu ongera kuwa shikiriza. Mutuwa ndikire kuri adio atu arobaze gmail akaburungu com mga shaka kandi chotko hindura na vizyo njene mubikore mubichijije kuri yo email. Mga kawi humbi na chumi nindwi tukwa la shimi kiechane kumakuru avugwa munhara zuburundi aliko muriwi na chumi numunani tuzo kongera dushimi kireno kumakuru avugwa munhara zigize igihugu churgwanda. Mukanyi sase ni kiganiro cha magara y'abantu. Mukiganiro cha magara y'abantu cuno munsi mugenzi wacu Raisa Liliane Inamahoro araganira na muganga Adalan Yonsaba harongo ibitaro vy'akarere k'ubuzi k'intara ya Cankuzo mu Burundi. Baragaruka ku ntara ya ku ngwara ya Ribeole akaba ari ingwara ibangamira cyane abana bari munsi y'imyaka 5 hamwe n'ibibondo biri mu mbanyi. Reka tubahikaze babandanye batubwira izino ngwara.
Ingwara Rubeole yandukira biciye mu mpemu ibonekera mu gukorora canke kwasamura. Ikindi nuko uyigwaye agira ubushuhe bwinshi hamwe n'uduherehere ku mubiri. Byumvikana ko uwo yandukiye imusinzikaza yatavuwe hakiri kare. Muganga Niyonsaba Adola arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka Cankuzo atangura tubwira uko ifata.
Haraza n'ibindi bimenyetso bimwe bimwe byo gutukuriza mu maso, byo gukorora, umuntu agasanga haraza ibiseru vyinshi mu mazuru akakoresha igitambara cyo kuzarimyira, ariko ibyo byose nibiza mu nyuma mugo cyane cyane utwo duhereye tuza ku mubiri n'ubwo bushuhe nibwo buyiranga cyane.
Begania himigwi y'abantu igeramiwe cyane na Rubeole.
Rubeole ikunze gufata abana bakiri bato, ariko kandi Rubeole irabangamira cyane umukenyezi yibungenze, ariko ntibangamira umukenyezi nyine yibungenze, ibangamira umwana ari mu mbanyi y'uwo mukenyezi. Kuko kenshi mu mezi atatu ya mbere uwo mwana ari mu mbanyi aragira ibibazo, akagira ico bita malformation, akavuka afise ibimba bidakwiye canke ameze nk'igihume atari umwana ameze neza nk'abandi bose.
Kubi ingwara ya Rubeole iri mu bibangamira amagara y'ibibondo biri mu mbanyi, muganga Adeline Yosaba avuga ko ubu iri mu bipimo batuma umukenyezi yibungenze mu gice ca mbere c'imbanyi bakayimutuma, co kimwe nk'uko babikora ku ngwara za toxoplasmose, igisukari hamwe n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Yamara bamwe mu bakenyezi bo mu ntara ya Cankuzo babwijwe rya Amerika ko bajuragirika kugira abantu nkaho bapimira ingwara. Muganga Niyonsaba amenyesha kuko kujuragirika biterwa n'uko atari amavuriro yose afise uburyo bwo gukora igipimo cha Rubeole. Uyu muganga abandanya avuga ikiriko gikogwa kugira bakingi no ngwara ya Rubeole.
Kukiranga minsi cy'ingwara basanzwe bakingira abana mu buryo bwo kubacandaga, aherutse gushiramwo iyi ngwara ya Rubeole ifataya n'agasama. Ubu rero umwana mutoya agiye gucandagwa agasama aronkira rimwe uwo gasama n'urwa Rubeole. Ubwo n'uburyo bwa mbere bwo kwikingira Rubeole tubihereye ku bana bakiri bato. Uburyo bwa kabiri nuko hari umuntu agwaye iyo ngwara yamaze kumenyekana, byiza bumushira ahantu hatari abantu benshi ngo azarabanduza. Nk'umunyeshuri ari ku ishure yobanza akaguma kwivura cyangwa ahantu hatari abantu benshi kugira ngo ntabanduze.
Abahinga mu buvuzi bamenyesha ko ino ngwara iterwa n'umugera wo mu bwoko bw'amarubi virus, ari naco gituma uwifashe biba ngombwa ko yihutirwa kuvugwa.
Tubanza kugabanya ubushuhe abafise kubera ingwara ziterwa n'imigwi y'imigera ibitama virusi sanze zitafise imiti izivura, tuca tuvura ingaruka mbi ziba zatewe n'uwo mugira wa virusi. Kenshi tubaha imiti yo kubakingira gusinzikara, ico bita sur infection. Rero kenshi turamuha imiti yo gukinga iyo migira ya bakteri, bigatuma uwo muntu adaheza ngo aca sinzikara.
Mu ntumbero kurandurana n'imizi ingwara ya Rubeole, muganga Adonai Niyonsaba arongoye ibitaro vy'akarere k'ubuvuzi ka Cankuzo aratanga impanuro zicokogwa kugira abantu bayirinde.
Ubutumanya mukuru no kubayemeza gucanagisha ibibondo, kuko nibwo buryo bwa mbere bwo kugwanya iyo ndwara ya Rubeole. Ubutumwa bwa kabiri ni uko babonye umuntu wese afise utuntu ku mubiri kandi agashuha, bomunyarukana kwa muganga hakiri kare kugira ngo bamuhe imiti ikwiye n'impanuro zikwiye, ntiyanduza abandi canke ngo asinzikare.
Twibutse ko hano mu Burundi isekeza rya mbere ryo gutanguza urucanco rwa Rubeole ryabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. ugoru chancho lukaba gwaro njejwe aba nafise amezari hagati chenda gushika kumia katumi nene ahani mugihe ingwara ya rubeore choki mieni ya gasama zivone keza muture retu uvuzi nga tukose tugizigi hugu muna raya changuzo Kaisa Lilian ina mahoro ijo ya Amerika.
Yongwara rero ngo abayigwaye kashi ne bashotse kuyimenya kuko mumvise ko atanizi na gikirundi rashobora gutoregwa ariko tukibaza yuko imenyetso nimba mu bifise mwo nyarukira kwa muganga gucyo hakaraba yuko umwana wanyu yoba ari yagwaye. Akino ngaha duce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi incuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye yakoze Innocent Kimenya ari muhinga bw'ivyuma yashize hamwe ano majwi wayashikanyaho mwari ni ingenieur Joe nanje na Lidiane na hazwe uko turi batatu twenki twifurize kuranirwa mu banyu no mu vyanyu mugira umunsi mwiza.